Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahe mwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba. Ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru. Isekeza ryo gutanga imisegetera ikinga malaria ryatanguye kuri uyu wa gatatu yahungabanye kandi mu bice bitandukanye by'igihugu kubera ubuhinga bwa none bwagoranye bituma hamwe hamwe ico gikorwa gitangura hafi saa 10 z'umuhingamo mu gihe abanyagihugu bari batanguye gutonda kuva mu bucagu cagu bituma abanyagihugu bagira gashavu. Muri aya makuru turabashikana mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bujumbura. Abanyeshure bazoba bafungurirwa ku mashure mu Burundi kuva mu mwaka 2030 na kabiri nkuko bihejeje gushikiriza igitega ku mugwa mukuru wa politike mu ruganda rwo kurabira hamwe ishitswa ryo mugambi rwahuje abaserukira ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mwindero na bamwe mu batowe n'abaserukira abanyagihugu. Ingingo ya Tanzania itahukana barundi bahungiye muri ico gihugu ku nguvu bitarenze mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mwaka uza 2026 abo nabo bagira ku 182 irateye impungenge mu gwe igihugu jejwe by'agateka kazi na nuse ene idehashi ahurongoye abona ko ikiringa ari gito basaba gusigurirwa amafaranga bariko baratozwa muri iki gihe ya janwa. Abo ni bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu bakorera ku gituro c'imiduga ca kote mu gisagara ca Bujumbura ahayo batozwa abarizo hagati y'igihumbi n'ibihumbi bitatu mu mafaranga y'amarundi n'uburongozi bw'ico gituro bwo buti nari hicyo kibanza kuko gikoswe hamwe n'amakora aja muri leta. Byose muraja kubyumva muri aya makuru hagarariwe na Matia bona Yesu mu buhinga bw'ivyuma ijini odiro nkeje imana mukanyisa sidonido
Radio Indundi Culture.
Aya makuru tuyahere mu bijanye n'amagara y'abantu aho kuri uyu wa gatatu ari watangura isekeza ryo gutanga imisegetera ikinga malaria ku banyagihugu mu gihugu cyose. Isekeza abanyagihugu bari biteze ko ritangura amasaha y'imbere y'umutaga ariko hatari ha ku buhinga bwa none bwagoranye nko mu gisagara cya Bujumbura muri zone ya Buterere mu bice bimwe bimwe byaho gushika isaha 10 z'umuhinga mico gikugwa nticari bwatangure. Abanyagihugu bavuganye na Radio Indundi kiritiraho mu Buterere ibidoga ko batonze basanga batondeye ubusa nabo banyagihugu banegura ingene igikorwa nk'ico cotanguzwa na leta mu gihe ibibona ko hari ingorane z'ubuhinga. Abo banyagihugu basaba ko leta yorabiyo ngorane ikayitorera umuti mu maguru masha. Diodone niyo yanzigamiye yaciye mu bibanza bimwe bimwe byaho mu Buterera tugire kumuriri.
Ishobora kubandanya irandagata mu gihe ibintu byo gumuko nkuko habivuga
jewe natsite nga hasambi none ndatashe nezo nzengaruke kugira sambi no kuwakanga none utoni mari byose utonda nga misezi biherere jewe navuze aho batwanditse barahabona iyo bahamagara umwe wese kina kwanditse hanange utori musegetere kwacha twitahira none byo barabira mu bitaraza abagya neza ntibadufasha tukatahire nzogaruka indi wese ndayihaye kuzoza ndaza ntakundi iraturya nyene nawe tugire gute.
Abanyabuterere bamenyesha ko hari ivyo bahahombeye mu gihe bari bazi ko inyuma yo kuronsa iyo misegetera baca baja kubandanya imirimo yabo.
Icyo twahombye twahombye ikintu kinini ya gose kwa tutse ko tuzinduka tuhita dutora imisegetera abategetsi baturungikiye kubera hari imibu myinshi ubuya irajyana ko tubona ubu papuro turabufise twiyandikishirizeko.
Tuko turatuma ntaje mvise umwana w'ikimuka ntawundi ndamusigara ahanemeye kubiheba kugira nze kuraba uwo mwana kuko afise ikibazo kirekire sanga yasanze ajuwintu afise imyaka 8 ndamusigara ntavyo nzi igihe bazohadukurira turarindiriye turabizovamo.
Mu gihe mu bice bitandukanye vy'iyo zone hari aho yari kiratanga kuri kwamye basaba ubushikira nganje bubijeje gutorera umuti ico kibazo c'ubuhinga kugira ngo batunganirizwe. Amakuru twakuye kuri iryo vuriro yemeza ko imiryango irenga 300 ariyo izohabwa iyo misegetera irimo umuti wica imibu muri ico kibanza.
Ahandi iryo tangwa ry'imisegetera ryahungabanye kubera ubwo buhinga bwa none cyane ni mu bice bimwe bimwe bya komine Bubanza n'intara ya Bujumbura nyene. Mugenzi wacu Alexis Nkeshimana akorera yasanze hari abanyagihugu baguma bidoga kubera bataye imirimo yabo bagasanga batondeye ubusa. Abari bajejwe ico gikorwa mu bibanza bimwe bimwe bo baguma bizeza abanyagihugu ku imisegetera babwirizwa kuyironka. Alexis Nkeshimana akorera mu kiya ya Cimbo natugire ku muriri.
Akamo huko kutoa imisegetera kitabwe cyane kuri uyu munsi wa gatatu nuko byari byashikirijwe n'abajeje intwaro n'amagara y'abantu muri komine ya Bubanza intara ya Bujumbura. Ibibanza bimwe bimwe nko ku mashuri ya mwamwe no ku mavuriro yose niho iyo misegetera kiratangwa. Abantu isaha imwe bari bishikiye kandi batonze, benshi muri bo nta n'icyizere bagifise babonye ingene itangwa y'iyo misegetera bikorera agenda, aho bamenyesha yuko ubuhinga bukoreshwa bwabanje kugorana bituma batangura batevye.
Ubuje nagize ngaha isaha zibiri mugabo urabona izisaha zigeze ngaha ndayironka kandi nabandi turinga kuko urabona aho kuva kare nta bantu bagera ku 200 bararonka
rero uri mu masaha indi bisamo 8
kagubu nta kize rero bise ko duje arakora nka misa gitara kuba urabona biritonda natwe turi beshi
nko mu kibanza kiri kwishure nshingiro ya giko ni muri zone ya Bubanza batubwiye yuko batanguye kwakira wa mbere gice cya 5 kubera ubuhinga bwa goranye gushika isaha 8 ntibari bwakira abashika 60 mu gihe bari biteze ko abarenga amanyatso 200 abo ngo baza bava ku bucimbiri canke ku makartie yo muri Bubanza za kuri cyo kibanza haritezwe abakiye imisegetera irimo umuti wici mibu bangana amanyatso 206 bari bavuye muri quartier ya Gisovu ya mbere bafata urugendo rw'ikiringo c'isaha yose. Abatondeye imisegetera ishavu ni byinshi ndetse hari nabidoga yuko bashobora gutaha atari batahanye, biraboneka yuko umuntu umwe yashobora kwakigwa mu mwanya utari munsi ruta
mugaba nk'ubu uyi nagarutse kongera gutonda ngo ndabe ko noro nk'umusegetera kandi rero ntawo ngenda ndose inje tayo mu mwaka uheze ku misegetera baheruka gufata ndayifise nubu irigira kabiri ndagarutse ndazi ninyi nje tigira kabiri yubu ndayitahana nta musegetera nza kuronka ibintu biriko biraba ngaha ntibinabaho mbere nta n'umuntu yonabishobora kwete
tubona uyu munsi ko tuyironka turi kuri banditse traffic budget
abanyagihugu baje kurondera iyo misegetera basaba yuko boyitanga nka kera bayihufisije to ivyo ngo buduza bavyihoze
kugira bitangwe neza kare bahora bayitanga utanze akajeto bagaca bahamagara izina ntibarinda gucisha mu mashini baca baguha imisegetera yanditse
ariko abahawe icyo gikorwa cyo gutanga imisegetera bo bavuga yuko bateza kuzuza ibiharuro nk'uko babitegetswe. Abatondeye imisegetera baremeza yuko baza kamaro kayo mu kugwanya malaria iyo baheruka guhabwa ngo yari yaheze kubera ubusaza ni mu gihe hakiriho abayikoresha nabi igasaza n'ingoga abo nabo nabikoresha mu bikorwa byo kurima itomati cyangwa imboga abandi bakayikoresha mu kubaka ingo zabo aho ngo ni abatazi neza kamaro kayo bakabasabwa kuyikoresha neza n'abajejwe intwaro n'amagara y'abantu. Alexis Bari Bubanza indundi kirituye
tukivuga ivyo nyene bijanye n'amagara y'abantu rwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 gushika kuri 24 nigo ruriko ruratogwamwo umugera wa sida. Umunyamabanga nshingwa bikorwa ntegayezwa w'inama y'igihugu ijejwe kugwanya umugera wa sida mu Burundi muganga Jean Baptiste Nzoriyonka nkuze avuga ko ivyo biva ku kudebukirwa mu kwikingira uwo mugera ibitumurandagata. Muganga Nzoriyonka nkuze agatera kamo rwaruka gufata ingingo zose zo kwikingira umugera wa sida Uburundi bakazohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya uwo mugera wa sida itariki imwe kigara mu mwaka mu ntara ya Bujumbura muri komine Mpanda ku kibuga cy'umupira w'amaguru. Tumukurikire.
Biraboneka ko muri no minsi harimwo kudebukirwa kwa bene gihugu kubijanye no kwikingira umugera wa sida bigaca bituma uca urandagata. Hariho imigwi biboneka ko muri no minsi ariyo iriko iratogwamwo ubwandu bushasha bw'umugera wa sida na cyane cyane abakiri bato kuva ku myaka 15 gushika kuri 24. Turavye muri uyu mwaka w'2025 mu bamaze gutogwa ubwandu bushasha ibice birenga 30% muri abo bakiri bato bari muri iyo myaka biribonekeza ko batiriko harafatwa ingingo zikwiye zo kwikingira uwo mugera. Akamo dutera urwaruka nuko umenya ko umugera wa sida uracariho bahamagarirwa gufata inganda zose zo kwikingira uwo mugera wa sida.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu muri mu gihugu cya Tanzania mu burengero bwacu aho bihanira ubibe ni gihugu cy'u Burundi murashobora kuyumva kuri FM 99 n'ibice 9 ariko abari Dar es Salaam murashobora kutwumva kuri indundi kiritira kaburungu.com. Impunzi zigera ku 182 nico gitigiri leta ya Tanzania izoba yamaze gutahukana ku nguvu mu Burundi imbere y'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa ntwara nte mu mwaka za 2026. Ivyo byashikirijwe kuri uyu wa gatatu na Musenyeri Martin Blaise Nyaboho arongoye mu gihe cyo gwigengujejwe iby'agateka kazi na muntu akaba bishikirije mu ruganda rwahariwe gutsimbataza ibijanye no gukorera hamwe kuwo mugwi n'inama nshinga mateka na nkenguza amateka ruriko rubera mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Butanyi nyerera kuva kuri uyu wa kabiri kugera kuri uyu wa gatatu ariko Musenyeri Nyaboho akabona ko ikiringo cy'amezi abiri cyangwa atatu cyatanzwe kugira abantu bangana uko babe batahukanywe kandi mu gihe cy'imvura kidashoboka agahamagarira leta gusaba leta ya Tanzania kwegeza inyuma iryo sango icyo gikorwa kugira kizotunganywe nko mu kwezi kw'indwi cyangwa ku munani aho mu buraruko bw'igihugu inkuru tubibaza mugenzi wacu Jana Himana akorera
nkuko bishikizwa na Musenyeri Martin Blaise Nyaboho arongo imugwi wigenga w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu kwigenekezo rya 30 ntwarante umwaka w'2026 igihugu cya Tanzania kizoba camaze kwirukanda ku butaka bwacu impunzi z'abarundi zingana n'2082 Musenyeri Nyaboho akamenyesha ko iyo nkuru yabaye incamugongo kubagize uwo mugwi kumva z'uko bafite impungenge kwico gikorwa kitazorohera leta y'u Burundi mu gihe muri kino kiringo isanzwe rikirakira n'izindi munzi z'abanyekongo
bavuze ko ari 182 leta ya Tanzania amaze gufata ingingo ko batezwa gutaha mu Burundi imbere y'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka kubera ibiganiro byagiye biraba leta ya Tanzania ngo yaraye yongeye ikiringo gushika ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka uza twebwe rero aho tuvyumviye nk'abarongoye mu gwa CNDH twavunitse umutima kuko turavye abahora bataha bavyishakiye bashika igihumbi cyangwa 2000 kwiyinga leta yashobora kubakira bakabaherekeza bagashika ku mitumbi wabo no matongo yabo ariko gutahana 182 mu mezi abiri cyangwa atatu nibaza yuko leta itoba yavyiteguriye neza narirya leta ifise izindi mpunzi nyinshi rikirakira mu gihugu ziva muri North Kivu no muri South Kivu
agahamagara leta gusaba leta ya Tanzania kwigiza inyuma ico kiringo ico ikorwa kikaba nko mu kwezi kw'indwi n'uko umunani ari naho ikirere kiba kimeze neza cyo kwakira impunzi
agomba rero gusaba leta y'u Burundi ko yogirana ibiganiro na leta ya Tanzania ico kiringo bakacigizayo gushika kumbure mu kwezi kw'indwi kubera iki mu kwezi kwa 12 kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri kwezi kwa gatatu mu Burundi ni gihe cimvura nyinshi none uri karahunguka n'uturenge tiyikoreye ku mutwe agendera nyagirwa nyerera umva byogenda gute ni gihe utubarabara twinshi two mu misozi tuba twatwawe n'inzuzi imodoka yojana abo bantu umva yocaye ngo bashikane rya ku misozi wabo
Musenyeri Nyaboho ahamagarira abarundi bagiye gutaha ko baritegura mu mitima bazogaruke mu ngo zabo batekaniwe na kareko bazoba batashe mu gihugu kirangwamo amahoro
ngatera kamo rero impunzi zacu bari muri Tanzania ko botangura gutegura imitima yo kugaruka mu Burundi kuko igihugu kiri mu mahoro hanyuma nibabaha ko karyo ko kuzotaha izuba ryaka hasusurutse bazobigirane umutima mwiza
mukamenya ko ivyo Musenyeri Nyaboho abishikirije mu gihe hari umugwi uhuza impande zitatu arizo leta y'u Burundi ya Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu rijeje impunzi ukoraniye kuva kuri wa gatatu mu gisagara cya Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania kugira bahanahane ivyumviro kuri ico kibazo mu gisagara cya Ngozi mu ntara ya Butanyerera Jean Heimana kuri radio Indundi Kirutiro
mu bijanye n'inderaho mu buraruko bw'igihugu nyene nyuma yo kuri uyu wa kabiri uburaro bw'abigeme kuba kuri lise ya Musema muri komine ya Matongi ntara ya Butanyerera buhiriye ku nshuro ya kabiri mu kiringo cindwi imwe gusa Victoire Segasago buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa kabiri yarishikiye kuri iryo shure rya lise Musema kugira ngo yirabire ivyononekaye anahumuriza abaregwa n'abarezi inyuma y'inama yamuhuje n'ubuyobozi bw'ishure hamwe n'abaserukira abanyeshure hakaba hapfundiswe ko abanyeshure baba baratashe mu kurindira ko abo mugigwa wo gufuba niteka umunyeshure yahitanywe n'uwo muriro ngo bakazogaruka ku munsi w'Imana bari kumwe n'ababyeyi babo Leocadia Mukaporona arongo intara y'indero ya Butanyerera akaba yasabye abo bana ko katoba karyo ko kuyerera mu mabarabara kandi ko atabo kwibesha ngo bagira abahunga iryo shure kugira baje kwiga handi kubera bitagishoboka kubera igice cya mbere cy'umwaka w'ishure kiri hafi guhera niyo nkuru nyene tuyikesha mugenzi wacu Jana Himana akorera muri icyo gice ibyo by'indero nyene leta y'u Burundi irafise umugambi w'uko abana bose bari ku mashure bazoba bafungurirwa aho biga kuva mu mwaka wa 2032 ibyo ni byashikirijwe kuri uyu wa gatatu batatu n'abaserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo indero mu ruganda rw'abahuje n'abashinga amateka abakenguza amateka ababura amatari n'abastanteri barongoye amakomine barabira hamwe ishigwa mu ngiro ryo mugambi igitega ku mugwa mukuru wa politike aha barongoye amashuri afise amatongo basabwe kuyakoreramwe uburimyi hamwe n'ikigega coshigwa mu buryo aha igitega ku mugwa mukuru wa politike twikora kuri mugenzi wacu na Niseti Ntanguvu
Abana bagaburirwa ku mashure shingiro bigamwo bangana muri iki gihe n'ibihumbi 810 bakwiragiye mu mashure ari mu ntara zose kwa zitanu zigize Burundi kubangana abanyeshure imiliyoni 2 n'ibihumbi 180 basanzwe biga uyu mwaka w'ishure wa 2025 ushira 2026 mu nama yahuje abakenguza amateka abashinga amateka bamamatari b'intara na bamusanire wa makomine nabunganira leta y'u Burundi mu iterambere kuri wa gatatu ku mugwa mukuru wa politike munumbere yo kugwiza ivyo fasha guteza imbere uyu mugambi wo gufungurira ugwaruka ruri ku mashure shingiro abitavye ugo ruganda berekanye ko uyu mugambi ari itegeko mu gihe kugaburira ugwaruka ruzoheza rugakura rutera imbere mu magara yago no mu bumenyi gucyo kazoza kigihugu gaheze kabekeza Federico ngangira inama umunyamahanga ntaye gahezo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo indero ajeje inyigisho za kaminuza ubushakashatsi n'intwaro menyesheje ko ihangiro rya leta y'u Burundi ari uko umwana wese yofungurira ku ishure shingiro yigamwo mu mwaka wa 2032 abo batowe n'abajejwe intwaro basavye abarongoye amashure afise amatongo yagose guteza imbere uburinyi n'ubworozi nayo bamusitaneri b'amakomine basabwa guhimiriza abo bajejwe no gushyigikira amakoperative bagweze gutyo umwimbu ugugwaruka ruzofungura hatarinze kugurirwa hanze y'igihugu ugo ivyo bifungurwa bonge basaba kandi abashinga amateka n'abakenguza amateka gushiraho urunani rwabo mu gihugu cyose gwitaho kugwiza umwimbo no gufungura neza hasabwe kandi gushigwaho ikigega cyo jakirashigwamwo uburyo gucyo uzoheza bugaterera muri uwo mugambi mu rugamba rwo gukingira ibidukikije abanabandi bongeye kwerekana ko ibiti bibangamiwe n'abarondera inkwi z'ugutegura izofungurwa baterako mugucyo ko ku mashure bokoresha biogaz ibizuko nibindi byosuri inkwi z'ibiti anise nago bigitega radio ndo kitiyo
naye mu bijanye n'imibano bamwe mu bari mu karuko kizabukuru baratewe impungenge n'ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo gushigikira bari mu zabukuru witwa projet pour une retraite digne et active mu rurimi rw'igifaransa umugambi ugiye gushigwa mu ngiro mu mwaka wa 2026 n'ikigo kijejo gutegekaniriza abakozi INSS abo bari mu karuko kizabukuru bavuga bafatiye ku mafaranga leta iheraniye ico kigo bakabona ko ahubwo ico kigo cohabwa ayo mafaranga imbere y'ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi umuyobozi mukuru w'ikigo INSS avuga ko amafaranga leta iheraniye ico kigo harayimaze kuriha byinshi na urivye kwizera
Muri yo nama hagati y'abari mu karuko kizabukuru amwe mu mashira hamwe ya leta n'ayabigenga hamwe n'ikigo kijeje gutegekaniriza kazoza abakozi INSS uramutse ico kigo iyamenyesheje ko umugambi wo gushigikira abari mu karuko kizabukuru ahani nari gushigikira uwo mugwi w'abantu biciye mu kwitunganiriza imigambi Emmanuel Miburo yasiguye ko ivyo vyateguwe bivuye ku vyigwa vyakoze vyerekana ko abari mu karuko kizabukuru hara usanga bahabwa amafaranga make uyo muyobozi wa INSS abandanya avuga ko uyo mugubu gifise inguvu zo gukora mbere hari ico oterera mu iterambere ryawe kandi igihugu muge hari amafaranga arenga miliyaridi 40 leta iheraniye ikigo INSS ari nacyo kivuga ko amafaranga yo gutanguza uwo mugamba hari bamwe mu bari muri iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro ngo bemeze uwo mugambi haraberekanya makenga kwishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi mugihe hari amafaranga nganuko leta igihera n'ico kigo ikindi bibaza nuko uwo mugambi uje kandi hakira umugwi w'abari mu karuko kizabukuru bagihenga amafaranga make aha batanga karorero kabaronka amafaranga 2400 buri kwezi abo bari mu zabukuru babona ahubwo ko amafaranga leta iheranye yorihwa mbere vyogira karushe kuri abo baronka amafaranga make uyo muyobozi mukuru wa INSS avuga ko amafaranga leta iheranye ico kigo haraya maze kuriho Emmanuel Mibura abandanya ashikiriza ko hari ayandi ishobora kuriha mu gihe kiza nayo ku kibazo cy'abari mu karuhuko k'izabukuru bakironka amafaranga make uwaramutse iryo shyirahamwe avuga ko bagiye kuronka amafaranga atari munsi y'ibihumbi 30 kandi uwo mugambi utazoja mu ngiro icyo kibazo kitarava mu nzira umugambi ugamije gushigikira abageze mu karuhuko k'izabukuru ushobora kuja mu ngiro muri ruhesha umwaka wa 2026 mu bigiye gukuba kandi harimwo amahimiriza kandi azokogwa kuri bose
Radio Indundi Culture
Nuba makuru kuri Radio Indundi Kiritira arabandanya amafaranga y'amarundi ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bitatu ku modoka ni yari karatozwa ku munsi abunguruza abantu n'ibintu bakorera ku gituro c'imiduga kiri ku isoko ya Kotebu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abo bakaba baheruka kwimurirwa mu kindi kibanza gishasha kiri ku isoko ya Kotebu abo bakora umwuga bavuga ko badasigurirwa iyo icayo mafaranga akora abaganiriye na Radio Indundi Kiritire babona ko naho bayatanga batazi ico akora ivyo bika batera makenga ari naho basaba ko bosigurirwa icayo mafaranga aja gukora na urongo ico gituro wavuga ko ico gituro ari cyo bakose ayo mafaranga ari mu yari ico gituro nkuko abivuga hamwe n'ikori batanga muri leta yemeza kandi ko vuba hagiye gutunganywa inama kugira abaganire nabo barongoye ibibazo byabo muri ico gituro Kristalize Harerimana
Aturi ku gituro cha Kotebu nko ku metero 500 uvuye ku isengero Bombeje hafi isoko ya Kotebu twashitse saji 5 z'umurango wo kuri uyu wa kabiri winjiye muri ico gituro wakigwa n'ugwamo gw'imiduga Ijya no hino hari imiduga irikirapakira abaje mu ntara zitandukanye bavuye mu ntara ya Bujumbura abunguruza abantu babakura kuri ico gituro bidoga ko bariko batozwa amafaranga ku modoka rimwe imwe ariko bavuga ko batarabyigwa icyo amafaranga azokora
amafaranga batoza ngaya muri parkingi winjiye amafaranga 5 uba mu gusohoka nka taxi tangi igihumbi hajya kuri ijya bariyeri ya sosiyete yasi igatanga ibihumbi 2 ntacyo batubarira na kimwe oya ntacyo baradusigurira
ubu asanzwe akoresha imodokari yo mu bwoko bwa yase ava kuri Kotebu akajana abantu ibubanza avuga ko kuri bo ayo mafaranga batozwa ari uruhombo kuko niyashitse ibubanza aheza akarihishwa yandi
twe twahombye kera stasinema turayitanga iyo watugira stasinema ngaha niba twakandi hariya ruguru tuyo turoye byo baye byiza twatuzi yuko ngaha tuzona turiya stasinema ariko ruguru ntibadusaba iyindi kandi ubona ko ari intara imwe
ikindi kibazo abo bunguruza abantu bavuga ni itunganywa ry'ico kibanza berekana ko hoba haga
kibanza ni gito cyane bukungura kuko turabona yuko ari ahandi iyi sosiyete ikongera igashyira kwa handi hantu kuko urabona imodoka ni nyinshi cyane zirabona naho ziparikinga kandi n'abantu zigituma n'abakiriya nyine baduga baragira bati mbega imodoka zirihe barajuragirika ukwaguka bakaraba ingene bagira bati izica muri interiyeri ngaha n'izi zitumbire ngaha izindi zitumbire ngaha bagashyiraho ndetse n'amakakarite yerekana inzira y'imodoka nyinshi
bose basaba ko bosigurirwa amafaranga icyo azokora
byiza bidusiguriye tukabimenya tukamenya ko aramuhera yinjira muri leta azoteza imbere igihugu byaba byiza cyane
urongo ico gituro Egide Hakizimana avuga ko ico gituro arico bakoteye ishirahamwe rihingura impuzu afite textile ayo mafaranga batoza ari aheza agafasha mu kuriha ico kibanza hamwe no kuriha amakori imodoka yo mu bwoko bwa Probox itozwa amafaranga 1000 yo mu bwoko bwa Yas igatozwa amafaranga 2000 yo mu bwoko bwa Quaster igatozwa amafaranga 3000
naye mu bijanye n'uburimyi hashizwe kugiha urutonde rwo mu 2026 rw'indwara n'udukoko ushobora gutera ibitegwa byo mu gihugu tuvuye mu bindi bihugu abahinga mu bijanye n'uburimyi berekana ko gushira ku gihugu rutonde bituma haba kwizerana mu bijanye n'urudandazwa hagati y'ibihugu uwaserukiye ubushikiranganyi mu byo bujejwe harimo uburimyi kuri uyu wa gatatu mu bikorwa byo gushira habona urutonde rw'udukoko n'indwara zitera ibitegwa Samson Musonerimana yemeza ko urwo rutonde ruzofasha mu gukingira abarimyi barimo ibitegwa mbumbarugo n'abakora urudandazwa iyi nkuru tukayikesha Adolphe Nijimbere
Murugo rutonde rwo gushira habona ingwara n'udukoko dushobora gutera ibitegwa abahinga mu bijanye no burimyi berekana ko ibitegwa byinjira muri iki gihugu biva mu mahanga bishobora kwinjirana ingwara n'udukoko rutandukanye ibishobora gutera ingorane mu burimyi bavuga ko mu gihe ugo rutonde ruba ruri ku gihe bifasha mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu ihanahana ry'ibidandazwa no kumenya ibidandazwa byinjiye biciye ku mipaka uko bimeze waserukiye ushikiranganje mu byajejwe harimo burimyi Samson Musonerimana aremeza ko rutonde ruzotuma hafatwa ingingo zimwe zimwe mu gukingira abarimyi basanzwe barima ibitegwa mbumba rugo n'abarimyi bashorera hanze mu kumenya amategeko y'ibihugu bashoreramo urutonde rw'udukoko n'ingwara zitera ibitegwa rwahora rukora mu Burundi nubwo mu mwaka wa 2006 akaba hari haheze imyaka igera ku 19 rutaraja ku gihe
Ne mu bijanye n'ubutunzi ishiramwe parseme ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo rishikiriza ko rishima icegeranyo c'integuro y'amahinduka mu by'ubutunzi leta yerutse gusohora kigiye kuranga ibijanye no kuraba ibyo hinduka kugira ubutunzi busubire ku murongo mu itangazo ryo kuri uyu wa gatatu Faustin Ndikumana arongoye parseme yasabye ko mu byo kwihutirwa iyo bagutorera umuti ingorane za politike ntiyasubira indyane kubera byagaragaye ko mu byasubije ubutunzi nyuma harimo ingorane zo mu mwaka wa 2015 Ndikumana anasaba ko hosohoka kandi n'igitabo naco co kugwanya ibiturire coza giherekeza ico kindi giherutse gusohoka
mu gihe leta yera gusohora icegeranyo c'integuro y'amahinduka mu by'ubutunzi kigiye kuranga ibyo hinduka mu bijanye no gusubiza ubutunzi ku murongo muri iki gihugu parseme yagira igaragaza akanyamuneza kuko ico gitabo twari twarasabye kuva kera ko cojaho ico gitabo rero kigiye mu ngiro ubutunzi w'igihugu ushobora kwisununura abarundi bakaronka gahengwe ubwa mbere hoho kirerekana ingorane ngene zifashe aho tugwaye kidaciye ku ruhande turiko turaba nyene biri muri ico gitabo nuko bagaruka ku bijyanye n'amafaranga ya leta tozwa bakagaruka ku bya by'uburusho butangwa by'amaegizoneration ngene byogabanuka mbere hatugasaba yuko ikindi gitabo cerekana rwanyu biture cyo bagiriko kirakogwa kura cyo cyonyaruka ariko uravye muri ico gitabo biragaragara neza yuko ingorane nyinshi zabaye murengera inyuma y'imyane z'umubiri 15 nukubyo rero batageza kora kugira ibijanye na politiki n'ibisubire kononera iby'ubutunzi by'umuko biragaragara ko ibiharuro byagiye birasubira inyuma guhera mu 2015 nibyo tubona leta yoci igerageza kwiyubara kugira ibiri mu gitabo bije mu ngiro kuko kenshi haranditswe ibitabo byinshi ugasanga abantu bari ndimwe n'ibyo mu ngiro ntibikunde twere tugamire tubona ibintu leta yoca ifatira kugira ibyo bintu bije mu ngiro ubwa mbere nuko kubica bita appropriation politique n'ukuronka abahinga bishira mu ngiro mu ministeri hari bijanye n'amatora bishaka amatora yimirije ntashore konona uwo mugambi
Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo parseme ari nano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 46 abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya abone Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane